ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Mwaramukanya amahoro. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbaha ikaze mu makuru y'akakanya. Perezida Kagame w'u Rwanda arasaba ubufatanye hagati ya Afrika n'umuryango mpuzamahanga mu kugera ku iterambere rirambye.
It is essential for Africa and the rest.
Ni kintu gihambaye ku Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu bifashanya ku buryo bwa hafi ku byerekeye kubaka no gucungera umutekano mu kubahana.
With mutual respect.
Uwo ni Perezida Paul Kagame mu ijambo yari yagejeje ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye iteraniye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turanababwira iby'urubanza rw'abarwanashyaka ba FDL Inkingi mu Rwanda, tunanyarukire mu Burundi no mu Bwongereza. Mbere y'amakuru yo mu karere ariko, reka mbererekere Aloyce Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyce.
Urakoze Geoffrey. Turahera muri Tanzania. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rihagaritswe umutima n'abategetsi ba Tanzania badashikiriza amakuru yabo baranduye Ebola, kandi rigasaba ko haba ugukorera ahabona kuri icyo kiza. Mu ndwi zibiri ziheze OMS yararonse icyo yise raporo zitavuye ku butegetsi z'urupfu rw'umuntu ku murwa mukuru wa Tanzania, Dar es Salaam, yoba akekwa kuba yishwe na Ebola. Kuva icyo gihe OMS ivuga ko yaronse amakuru ku muntu w'imyaka 27 akekwa kwandura Ebola yashizwe mu bitaro, ariko nta makuru yavuye mu bipimo vyiwe ko yoba yaranduye canke atanduye yashizwe habona. Mu kiganiro kubamenyesha makuru ku itariki 14 z'ukwezi kw'icyenda, abategetsi ba Tanzania batangaje ko atakiza ca Ebola cyateye mu gihugu cyabo. Hano muri Amerika, umukuru w'inama nshinga mateka Nancy Pelosi yatangaje ku mugaragaro ko perezida wa Amerika Donald Trump atangura gutohozwa ko nimba hari ibyaha yoba yarakoze byotuma akurwa ku butegetsi. Amwagiriza kwifashisha leta yo hanze ya Amerika ngo imufashe kongera kuzotorwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020. Pelosi yashikirije iryo tangazo inyuma yo kubonana n'izindi ndongozi z'abademokrate mu nama nshingamateka, mu gihe ibitigiri by'abashingamateka bashigikiye gutohoza kuri perezida mu ntumbero yo kumukura ku butegetsi byabandanije byiyongera uko umunsi w'ejo wa kabiri wagiye uragenda. Pelosi avuga ko perezida yaciye kubiri n'ibwirizwa shingiro bikomeye, kandi ko akwiye kubahiriza kubihanirwa ko atanumwe ari hejuru y'amategeko. Perezida Trump yagirizwa ko yoba yarasabye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gutohoza kuri Joe Biden. Joe Biden ni kandida mu mwanya w'umukuru w'igihugu ku ruhande w'abademokrate. Umuhungu wiwe Hunter Biden yoba yarahembwa umushahara munini na kompanyi ya gaze y'igihugu cya Ukraine. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurwi w'abahoze ari abategetsi mu gisata cy'umutekano mu gihugu hagati hamwe n'abandi bahinga bariko barasaba ibiro bya Perezida Maison Blanche hamwe n'abashingamateka kuba barabangiriye gukura abasirikare ba Amerika muri Siriya, bagabisha ko bikozwe Amerika izohura n'ingaruka mbi. Ibi bishikirijwe mu gihe mu mwaka uheze Perezida Donald Trump yashikirije umugambi wo gutahukana abasirikare ba Amerika, kandi byavuye mu murwi washinzwe n'abashingamateka kwiga kuri Siriya mu gufasha igihugu cya Amerika kwiga umukenyuro cokoresha kuri icyo gihugu cya Siriya. Raporo y'uwo murwi yashikirijwe Kongere ya Amerika ejo ku munsi wa kabiri, igabisha ko hakiri imyaka kugira Siriya ntibe ikiri icumbikiro ry'abakora iterabwoba hamwe n'abansi ba Amerika nk'uburusiya hamwe na Ukraine. Muri Afrika abantu 12 barishwe n'abakekwa kuba abakora iterabwoba mu ijoro ryo ku munsi wa mbere mu buraruko bwa Mozambique. Ibyo biba imbere y'amatora atekanijwe muri ico gihugu mu kwezi kuza nk'uko byashikirijwe n'abategetsi. Abategetsi ba Mozambique batangaje jo ku munsi w'Imana ko 10 bishwe mu mihana yahitwa Mbau muri district ya Mochimbao da Praia, kandi ko igice c'amazu muri ako karere yaturiwe harimo n'ingoro y'umugambwe Frelimo uri ku butegetsi. Uburaruko bwa Mozambique umaze imyaka yabaye 2 haba ibitero by'umuhari usa n'ukora iterabwoba utaramenyekana, naho leta igerageza gucungera umutekano muri iyo ntara. Ibitero by'indege z'urunani rurongowe na Arabia Saudite rugwanya abarwanyi b'abahuti muri Yemen nabo byishe abantu 16 ejo kuwa kabiri barimwo abana 7 nk'uko byashikirijwe n'abategetsi hamwe n'umuganga. Iki gitero kigabwe inyuma yaho abarwanyi b'abahuti bashigikiwe na Irani bashikirije ko bifuza guhagarika ibitero vya drone na misile kuri Arabia Saudite, kimwe mu twigoro two kurangiza intambara yashize Yemen mu nzara n'ubukene burenze urugero. Abaroberi bariyemereye ko aribo bateye ibibanza byimburirwamo ibitoro muri Arabia Saudite ku itariki 14 z'ukwezi kw'icyenda, ariko Amerika na Arabia Saudite barushirije kuvyegeka kuri Iran.
Urakoze Aloyz Bigirimana kuri ayo makuru umaze kutugezaho. Narimaze kubibabwira mu kanya, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarabwiye inama rusange y'umuryango w'abibumbye ko akwiriye kuba bufatanye mu kubaka amahoro n'umutekano birambye ku isi niba igomba kugera ku ntego z'iterambere rirambye mu mwaka w'2030 nk'uko biteganywa n'umuryango w'abibumbye. Mu ijambo rigufi Perezida Kagame yagejeje ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko bishoboka ko ibihugu bya Afrika byabonera abaturage babyo ubuvuzi kandi bukagera kuri bose. Yavuze ko nta ukwiriye kubikorera Afrika keretse y'ubwayo.
The 2030 Sustainable Development Goals,
intumbero zawo ni zo gushika ku iterambere rirama mu mwaka wa 2030 zihurinjwe ko n'umugabane wa Afrika. Afrika ifise uburyo bwo kubishikako, niyo mpamvu irushiriza kubaka ubushobozi bwayo n'imikorere myiza. Akarorero mu kwezi kw'indwi umwaka uza, ibihugu bya Afrika bizotangura guhanahana ibidandazwa atamatagisi asabwe. Iki nico gice kizoba kibaye kinini ku isi gikorerwamo ubucuruzi nk'ubwo.
Yavuze ku iterambere rigaragara muri bimwe mu bihugu byo ku mugabane rikwiriye kugera mu bihugu byose bigize Afrika kugira ngo haveho ubusumbane. Ati nubwo Afrika iri inyuma mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye, ibikenewe ngo rigerweho byamaze kuboneka. Muri iri jambo ryamaze iminota 7 gusa, Perezida Kagame yavuze ko ubufatanye buri hagati y'umugabane wa Afrika n'umuryango w'abibumbye buzarushaho gufasha ishyirwaho ry'ibikorwa remezo bigendanye n'ihindagurika ry'ibihe.
Inyigisho imwe twakuye mu nama y'ejo yerekeye ihindagurika ry'ibihe nuko gukoresha uburyo bushasha bushimikiye ku buhinga bwa none bitwemerera kugira icyo dukora kuri icyo kibazo bitabaye ngombwa kudindiza iterambere ry'ubutunzi. Kumbure icyo ibihugu byokora ni ukwemeza no gushyira mu ngiro amasezerano y'i Montreal yasubiwemo i Kigali. Umutekano n'ibikorwa birama ni inkingi zibiri z'iterambere risaranganije ku isi.
And prosperous world.
Avuga ku mpunzi z'Abanyalibiya u Rwanda rwitegura kwakira mu minsi iri imbere, Perezida Kagame yashimye ubufasha bw'umuryango w'abibumbye n'ubumwe bwa Afrika. Yaboneyeho gutumira ibihugu binyuranye byo hirya no hino ku isi kuzitabira inama mpuzamahanga ku buringanire iteganijwe kubera i Kigali mu kwa 11. Inama rusange ya 74 y'umuryango w'abibumbye iribanda ku kongera imbaraga mu kurandura ubukene, kongera ireme ry'uburezi, kwita ku kurwanya ibitera imihindagurikire y'ikirere, kugabanya ubusumbane no kubaka inzego zikomeza ubutabera n'amahoro. Abakuru b'ibihugu barakomeza gufata ijambo uyu munsi. Rekano naho tujye mu Rwanda aho umucamanza mu rukiko rukuru urugereko rwihariye rwuranisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga yasubukuye iburanisha riregwamo abarwanashyaka ba FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu iburanisha ry'ejo urukiko rwumvise amajwi yumvirijwe kuri telefone z'abaregwa. Ubushinjacyaha burafata ayo majwi nk'ikimenyetso simusiga ko abaregwa bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi.
Amapingu n'iminyururu ku maguru, andi mapingu ku maboko, mu muzankano y'irozi iranga abagororwa, uko niko abarega umunani mu ishyaka FD inkingi bongeye kwinjizwa mu cyumba cy'urukiko bameze. Umugore umwe Leonire Gasengayire we yinjiye bisanzwe ndetse na Ernest Nkikuburana adafunzwe. Mu rukiko abaregwa bose bari bazengurutswe n'abacungagereza. Ubutabera bw'u Rwanda bubarega ibyaha byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe mu mugambi wo kugirira nabi ubutegetsi buriho no gukorana n'imitwe y'iterabwoba ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushinjacyaha mu iburanisha rya none nibwo bwihariye ijambo mu masaha agera muri atandatu busenya imiburanire y'abaregwa. Bwahereye ku majwi bufite nk'ibimenyetso yumvirijwe n'inzego z'umutekano ku itumanaho rya telefone z'abaregwa, n'amajwi nayo yihariye hafi amasaha abiri. Abashinjacyaha babiri bayasimburanagaho mu kuyasobanura bayahuza n'ikirego cyabo. Ibyo biganira abaregwa n'ababunganira bavuga ko byumvirijwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bagasaba kutazabiha agaciro, ariko ubushinjacyaha bwo buvuga ko byakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Ibyo biganiro kuri telefone byumvikanamo cyane Leonire Gasengayire wari umubitsi w'ishyaka FD inkingi. Hanagaruka kandi Bwana Boniface Twagirimana wari vice president wa mbere w'ishyaka kugeza ubu bitazwi irengero rye. Hagarukamo cyane nanone Bwana Gracien Sabiyaremye uvuga ko yari umurwanashyaka usanzwe wa FD inkingi. Gasengayire yumvikana mu bihe bitandukanye Bwana Twagirimana na Bwana Sabiyaremye bamusaba guha abantu batandukanye amafaranga yo gukoresha ingendo. Leonire Gasengayire wari umubitsi w'ishyaka umushinjacyaha mufata nk'uwari mu nda y'ingoma y'ishyaka FD inkingi, avuga ko yakiraga amafaranga y'ishyaka ava hanze y'igihugu kandi ko atashoboraga kuyatanga atazi n'icyo agomba gukoreshwa. Kumushinjacyaha Gasengayire n'ikiraro banyuragaho baha amafaranga yo kujya mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu majwi yumvirijwe mu rukiko kandi hari aho bamwe bajyaga gushaka ibyangombwa by'inzira, ariko bamwe banumvikana mu mvugo z'amarenga. Ibyo biganiro kuri telefone ubushinjacyaha bwabisimburanyaga mu byiciro bitewe n'amatariki buvuga ko byumvirijweho. Bwana Fabien Twagirayezu wari ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FD inkingi yumvikana ayobora umuntu akagera uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mnyuru kugerayo binumvikana mu majwi ko hari aho yageze akibura kubera kutahamenyera. Twagirayezu yamusabaga ko yakomereza Bujumbura. Bwana Vena abayisenga ubushinjacyaha bumurega kubwo yari Rubavu ngo yaba yarohereje abantu mu mitwe yitwara gisirikare i Kongo abita ko ari abanyeshuri bagiye kwiga. Urukiko rumaze kumva ibikubiye mu biganiro byafatiriwe kuri za telefone z'abaregwa rwabajije ubushinjacyaha ku by'abaregwa bavuga ko baganiraga mu buryo bwo gushaka abayoboke nta wundi mugambi mubisha. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko iby'abaregwa bireguza bitari ukuri kuko ngo boherezaga abantu mu kwitegura gutera igihugu. Naho kubireba Bwana Papias Ndayishimye ubushinjacyaha buvuga ko yafatiwe Rusizi n'inzego z'umutekano agerageza kujya kwifatanya n'imitwe irwanya Leta y'u Rwanda. Uyavuga ko yari atembereye Rusizi gusura amashyuza, ubushinjacyaha bukavuga ko imyiregurire yari amatakira ngo ye. Undi wumvikana cyane muri aya majwi yumvirijwe kuri telefone ni Bwana Gracien Sabiyaremye. Ubushinjacyaha bumufata nka kizigenza wari ushinzwe gukangurira abayoboke ba FD inkingi kujya muri Kongo kwihuza n'imitwe yitwara gisirikare irimo FDLR mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Umushinjacyaha avuga ko ubw'inzego z'umutekano zajyaga kumufata aho yigishaga mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda ngo yababeshye ko akeneye kwihagarika maze ngo ageze mu musarani telefone ye ngendanwa yijugunyamo, yanga ko ibiganiro yagiranaga n'ubushinjacyaha buvuga ko yitwa Kapiteni Maurice mwo mu mutwe wa FDLR bitahurwa. Iyo telefone ubushinjacyaha buvuga ko hiyambajwe ingufu zidasanzwe bayikura mu bwiherero maze babona ibiganiro byo kuri WhatsApp. Umurongo ku wundi umushinjacyaha uko yabisomaga mu rukiko byumvikana ko baganiraga ku mikorere y'igisirikare no kubona abandi bakinjiramo bagatozwa. Buvuga ko Nsabiyaremye yari yariyise Bruno avuga ko Leta iriho mu Rwanda ari iy'amabandi kandi ko u Rwanda rukeneye umutabazi akirukana ayo mabandi. Bumurega ko yakoreshaga nimero za telefone nyinshi zo muri Kongo agamije kwiyoberanya. Bwana Theophile Ntirutwa wari ukuriye ishyaka FD inkingi mu mujyi wa Kigali we ntiyumvikana mu majwi yumvirijwe kuri za telefone nka bagenzi be, ariko umushinjacyaha akavuga ko nta kuntu ibyakorwaga na bagenzi be nk'umuntu wari uhagarariye FD inkingi mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali yari kuba atabizi, kuko kumushinjacyaha akomeza kumufata nk'umuntu wari igihangange. Kugeza ubu ubushinjacyaha busigaje gusubiza ku byavuzwe n'abunganira baregwa, nabyo buvuga ko bishobora kuzatwara hafi umunsi wose. Abari gukora 11 batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9/2017 baregwa ibyaha byo kugambirira kugira nabo ubutegetsi buriho gukorana n'imitwe y'iterabwoba bibarizwa muri Kongo no kugambirira gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe. Ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tujye mu Burundi akomeje kugaragara kutavuga rumwe hagati ya leta na Kiliziya Gatolika mu bijyanye n'ibikorwa bitandukanye bibanziriza amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka utaha 2020 ko kutumvikana kubaye nyuma y'ibyatangajwe na Kiliziya Gatolika ko mu gihugu hakomeje kugaragara ubwumvikane buke mu baturage. N'inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika turayisomerwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru mu Rwanda.
Intandaro yo kutumvikana yaturutse ku itangazo rya Kiliziya Gatolika mu Burundi. Kumunsi w'Imana uheze nihicegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi mu Burundi Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye diyosezi ya Rutana yasubira kwemeza ko inama y'abepiskopi tewe amakenga n'agatima kabi kibonekeza mu badasanga ivyimviro vya politike. Aha akaba yariko atanga umuco n'insiguro ku itangazo abepiskopi bashikirije abarundi ku munsi wa Mungu uheze mu madiyosezi yose y'igihugu kubijanye n'amatora y'imirije. Bamwe mu bari mu ntwaro na cane cane indongozi z'umugambi SNDFD duri ku butegetsi ntibakiriye neza ubwo butumwa. Uwurongoye Evariste Ndayishimiye ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter yanditse agira ati ibi nivyo nashikirije ku nyifato y'abakirisu bateragira amacakubiri mu bakirisu binyegeje inyuma ya Ekereziya Katolika. Aha bajejwe kubaka imitima yacu bafashe ingendo yo gucanishamo abakirisu mu kurondera gutandukanya abo bitabeza n'abo bitababi. Wirinyamitwe umuhanuzi mu byo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu nawe yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ati abasenyere bamwe baba bakwiye kwigizwayo kuko vyabaye akamenyero igihe amatora yimirije bategerezwa gucira umuriro n'ubumara bw'inzigo yabo mu butumwa bwo guturira. Noneho nta kidasanzwe kuko ntibari no mu batanga karoro keza k'abantu bafise ubweranda. Umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Novo cha leta rubikamwe n'ubusa yerekanye ifoto ya Monsieur Gervais Banshimiye ubusa ari kumwe na Gatongwasa arongoye mu gambe SNL aca yandika avuga ati nimba abasenyeri ba Katolika bo mu Burundi bashaka gushigikira umukandida wabo bifuza bakwiye kubikora ku giti cabo ariko ntibinyegeze inyuma y'ubutumwa bw'inzigo no gucanishamwo mbere butanyegeze ibyifuzo byabo kugira ngo abakirisu babashigikire. Ariko nubwo biruko inama y'abepiskopi Katolika irahakana ivyo yagirizwa bijanye no kwivanga mu vya politike. Musenyeri Bonaventure Nahimana mu kiganiro yatanze kuri Radio Maria mu Burundi asigura ko bobo bashira imbere ubuzima bw'umuntu muri rusangi.
Kubibaza ko mu gushikiriza inyigisho nk'iyo abunge b'Ekleziya Katolika baba bivanze muri politike nababwira ko atari izo na gatoyi mu kurangura ubutumwa bwayo nta mpande z'ubuzima bw'umuntu na bumwe Ekleziya isiga inyuma ari imibano ari iz'ubutunzi ari iz'ubutungane ari iza politike ari ibidukikije n'ibindi kuko ivyo vyose birafise ingaruka ku kwemera ku mico n'imigenzo y'aba Ekleziya ihamagariwe
muri rusangi. Itangazo abepiskopi Katolika basohoye rihamagariye abajejwe gufata ingengo mu gihugu kugira ngo batore umuti w'ico iyo nama yita inyifata itabereye abanyepolitike. Aha abo bihebeye Imana basigura ko bisunze ko umugwi ujejwe gutegura amatora yo mu mwaka w'2020 wasavye ko abifuza kugira ico baterereye boyagiramwo uruhara ruboneka.
Tujye mu Bwongereza aho urukiko rw'ikirenga rw'icyo gihugu ejo bundi rwafashe umwanzuro ku cyemezo cyo guhagarika imirimo y'abadepite cyari kinyuranyije n'amategeko. Rwanzuye kandi ko Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yabeshye umwamikazi. Inkuru irambuye turagezweho na Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres.
Abajuji bose b'urukiko rw'ikirenga uko ari 11 bemeje ko gahunda yo guhagarika inteko nshinga amategeko binyuranije n'amategeko. Perezida w'urukiko Lady Hale asoma umwanzuro ageze ati ingaruka ku ngingo z'ibanze za demokrasi tugenderaho ni nyinshi cyane. Urukiko kandi rwemeje ko icyemezo cya Minisitiri w'Intebe cyo kugira inama umwamikazi kugira ngo ahagarike imirimo y'inteko nacyo cyari kinyuranije n'amategeko. Perezida w'urukiko yakomeje avuga ko kiriya cyemezo cyatumye inteko idakomeza imirimo yayo nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga kandi nta mpamvu zigaragara. Ati icyemezo cyo guhagarika inteko nshinga amategeko ni mfabusa.
ahasigaye inteko ishinga amategeko cyane cyane perezida wayo n'uwa sena nibo bagomba kwemeza igikwiye gukorwa kandi niba hari amabwiriza agenga abadepite tutazi bemerewe gufata ingamba zikwiye kugira ngo imitwe yombi itangire imirimo yayo vuba na bwangu.
Perezida w'Inteko Nshinga Amategeko John Berko wavuze ko yakiriye neza uriya mwanzuro w'urukiko, yahise atangaza ko abadepite bazaba bari mu nteko kuri uyu wa gatatu isa 5 n'igice za mu gitondo. In the light of
that explicit impere kuri kiriya cyemezo kitaziguye cy'urukiko, nasabye ubuyobozi bw'inteko kudategura guhamagara inteko kuko icyemezo cyo kwihagarika nta shingiro cyari gifite, ahubwo gusaba abadepite kugaruka gukomeza imirimo yabo mu nteko. Nasabye rero ubwo buyobozi gukora ibishoboka byose kugira ngo inteko ishinga amategeko izaterane kuri uyu wa gatatu isa 3 n'igice.
John Berko yakomeje avuga ko yatangiye kugirana ibiganiro n'abakuru b'amashyaka kugira ngo bategure imirimo y'inteko. Jeremy Corbyn uyobora ishyaka ry'abareba rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi yahise atangariza abarwanashyaka be ko yiteguye gusubira mu nteko kugira ngo ahate ibibazo Boris Johnson yifuza ko yakwigura ku mirimo ye.
Hari ibibazo nshaka kuzabaza minisitiri w'intebe, nkamusaba ko yubahiriza amategeko yatowe n'abadepite kandi akemera ko abadepite batorwa n'abaturage kugira ngo bagenzure imikorere ya leta, kandi ndasaba Boris Johnson kwandika amateka maze agatangaza ko yeguye.
Minisitiri w'intebe Boris Johnson ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye, ni naho yamenyeye icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga. Ariko mu gihe abanyapolitiki ndetse n'abo mu ishyaka rye bakomeje kuvuga ko ibintu bigeze iwandabaga, Boris Johnson yavuze ko azakomeza umurongo wo kuvana Ubwongereza mu muryango w'Uburayi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10.
Yes, obviously this is a verdict that we will
birumvikana ko ari icyemezo tuzubahiriza kubaha ibyemezo by'inkiko. Nubwo bwose nemera umwanzuro wafashwe n'urukiko rw'ikirenga, ntabwo nemera ko ari umwanzuro nyawo. Ubwo rero tuzakomeza gahunda yacu, abadepite bagiye kugaruka mu nteko. Ndumva rwose dukeneye ko umwami kaza avuga ijambo kandi azarivuga, ariko icy'ingenzi nuko Brexit iba ku itariki ya 31 z'ukwa 10.
Abanyapolitiki bamwe bari biteze ko Boris Johnson nubwo atakwegura ariko yasaba imbabazi kubera ko urukiko rwemeje ko yabeshye umwamikazi ndetse n'igihugu cyose, ariko ibyo ntiyabikoze. Nibutse ko abadepite bamusabye kuba yagiranye amasezerano n'umuryango w'Uburayi bitarenze itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10, bitaba ibyo agasaba ko ikiringo cyo kuvamo cyakongerwa kugera kuri 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Hagataho bahategurwa amatora rusange. Abadepite bamwe baravuga ko niyigomeka bashobora kuzatura bakamuvanaho icyizere bigatuma yegura ku mirimo ye. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Reka noneho duha umwanya mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kiganiro Amerikana.
Mwaramutse neza. Mu gihe inama rusange ya 74 y'umuryango w'abibumbye iri mu mirimo yayo ku cyicaro gikuru cya Roni mu mujyi wa New York, ni mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, munyemerere turebere hamwe muri make cyane ariko amavu n'amavuko y'uyu muryango. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Tariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1945 hari kuwa kabiri saa 10 inama mpuzamahanga yashinze umuryango w'abibumbye yari ihumuje. Abahagarariye ibihugu 45 bashyize umukono ku itegeko shingiro charte mu Gifaransa ry'umuryango w'abibumbye ONU, bityo uba uravutse ku mugaragaro. Inama ijya gutangira ibihugu 46 nibyo byari byatumiwe muri iyi nama y'i San Francisco. Byari bigizwe n'abaturage 80% b'isi yose. Byose byari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yo kurwanya abanazi b'Ubudage n'abo bari bashyize hamwe Ubutaliyani n'Ubuyapani. Polonye ntiyabashe kohereza intumwa mu nama y'i San Francisco kubera ibibazo bya politiki byayo imbere mu gihugu, ariko uwo munsi wo gusoza inama abari bayirimo basigiye Polonye umwanya wo gushyiraho umukono wayo ku itegeko shingiro rya ONU yasinye ku itariki ya 15 y'ukwa 10/1945. Inama yarimo intumwa 850, abajyanama babo n'abandi bakozi babo batandukanye nk'abanditsi n'abasemuzi. Bose hamwe bari 3,500. Kuri aba bantu bose hiyongeraho abandi barenga 2,500 b'abanyamakuru n'indorerezi, tutavuze na rubanda barenga 3,000 basuye ikoraniro. Inama y'i San Francisco niyo ya mbere na mbere mu rwego mpuzamahanga mu mateka yahuje abantu benshi cyane gutya, bose hamwe barenga 10,000. Niyo ya mbere kandi yakataraboneka mu mateka y'isi mu rwego rwo kuyishakira amahoro. Yari yakoranijwe kandi yishingiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanije n'Ubwongereza, Ubushinwa n'icyari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Mbere yo gushyirwaho imikono, itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye ryabanje kunyura mu itora. 2/3 by'intumwa bararyemeje. Inama y'i San Francisco yari yaratangiriye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington, ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane 1945. Intumwa za mbere na mbere bari abanyamategeko b'ibihugu 44 banditse umushinga w'itegeko shingiro rya ONU. Intumwa zose zirangije gusinya itegeko shingiro rya ONU, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry Truman yavuze ijambo ryo gusoza inama 11:30. Yarababwiye ati, inyandiko mumaze gushyiraho umukono ni umusingi ukomeye dushobora kubakiraho isi nziza kurusha uko imeze ubu. Amateka azahora abibashimira. Mu by'ukuri nimwe mutsinze intambara imaze imyaka isenya isi. Nituramuka tunaniwe gushyira mu bikorwa amahame akubiye muri iyi nyandiko, tuzaba dutatiye abantu bose yahitanye. Nituramuka tuyakoresheje mu nyungu bwite bw'igihugu iki n'iki, cyangwa mu nyungu z'agatsiko k'ibihugu ibi n'ibi, nabwo tuzaba tuyatatiye. Perezida Harry Truman yari vice perezida wa Franklin Delano Roosevelt, watangaje bwa mbere mu 1941 ko hakwiye umuryango w'abibumbye. ONU yagiyeho isimbura Societe des Nations yari yaragiyeho nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918. Ikibitandukanya cyane ni uko ONU yo yihaye uburyo bwo gukoresha igisirikari aho bibaye ngombwa. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshimire mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Nshimire na Aloyse Bigirimana watugejejeho amakuru avugwa hirya no hino. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.